Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshinga amateka ya Burundi yashimye kubwira izo byagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'Abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'Abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanga kuja kwereka abashinga amateka ikigeranyo cya nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashinga amateka ababwira kutamubaza cyabiteye.
Nimutuhavemo bimbatse. Njyewe ndababwira ikintu kimwe ko mwavuye mu kibazo. Nimuze mu kibazo. Murabona itariki tugezemo, umuntu Usman yarahasanzwe. Nk'uko biba bisanzwe bikorwa, murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe. Kandi ibihe byarahise. Nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo. Ubundi ateza kuza hano akadupresenta raporo. Ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishyuwa kuzomugora kuzaza kuduha raporo. Ariko imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raporo. Ko kw'icumi kwaraheze ntacyabaye.
Mukuru w'inama nshinga amateka afata inyifato y'umuhuza w'Abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro.
Sinzi byamugoye, ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoruti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru. Mugabo hano twebwe twabikeye ko adupresenta yaje rimwe gupresenta raporo rimwe c'était un rapport d'étape à un moment donné. None ubu nayo kimunaniye n'iki? Ngibyo rero ntimuze mumbaza ati none ko tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma.
Abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabirabe avuga Edouard Nduwimana yabakoranije ku wa 15 ku kwezi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 iheze.
Urwego muhuza rwisumbuye n'abenegihugu bo mu gihugu cyose mu 1990 1993 ari mu madosiye 1980 muri ayo madosiye amadosiye 1986 twasanze ashobora kwakirwa. Amadosiye 1592 ntiyakiriwe kubera ingoro zisigurira abenegihugu. Ubu rero muri kino gihe amadosiye 1988 niyo ariko arigwa.
Lamwe mu bituye urwego rw'umuhuza bararugaya aba nabo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengera.
Atwebwe twabuze abacu ku 65 ntacyo turabona umuhuza yatumariye, kuko n'ibyacu byiri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ngo gicyo uvuze cyose ngo nibwo ari bwa bwoko urumva nta n'ijambo dufite twebwe. Nk'ubu ngende ko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira, kuko ibyanje byose ibyo yari kundona ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiyeko. Rero apare abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo mu nzego za leta sava mugabo mu benegihugu nawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe n'umuhuza.
Jewe umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushyiraho twumva kumenga arafise icyo azofasha mu gihugu nk'amatata ariko araba nk'izi nzego za nk'ayo bantu barenganya ku matongo leta ibarenganya cyangwa abanyagutwabo nicyo narinze ko bamushyiriye. Ariko ntacyo mbona kitambuka ntacyo mbavu yo kwerekana neza icyo bamushyiriyeho akagikora atagishoboye bagashyiraho uwundi mugabo amushyizeho hari umuhuza akerekana ubuhuza bahuza baribo nk'amatata ari mu gihugu ni menshi aho amasaha n'amatata ariho mu ngo iwacu mu mazoni murabye mu bushoho ibara ryaraguye abantu bararengana utacamira.
Ku rubuga rwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze yamenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga amateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo. Yongera ko kwatanga ingingo cyangwa itegeko na rimwe rimusaba kwerekana icyegeranyo cyo guheza manda. Yabyanditse yishura ibiro by'inama nshinga amateka zari zabishyize kuri urwo rubuga nyene. Yagereranije ibyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi. Abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakongera bakaba abanywanyi ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi. Ikindi bahuriyeko ni ukutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'aho uwa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshyamba wa kabiri nawe akaba umututsi w'umusivile yize amategeko. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ukwezi hatowe umuhuza w'Abarundi mushasha. Aime Laurentine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.